Uwo mugambi watanguliye mu nkambi ya Nyarugusu mu kwezi guheze kwa 11 aho impunzi ku bushake bwazo zirimo kuronshwa urucanco rwitwa Sinopharm rukorerwa mu Bushinwa nyuma yaho za Johnson & Johnson zigera imiliyoni zavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahereye mu baturage b'icyo gihugu gusa. Muganga mukuru ajejwe amagara y'abantu muri komine Kibondo aliyo icumbikiye impunzi zo mu nkambi ya Nduta Dr. Henry Kinyuka mu kiganiro yahaye Ijwi Amerika yavuze ko uwo mugambi urimo kubandanya no mu nkambi ya Nduta aho batanguye gucandaga muri indwi gusa incanco zijyanwa muri izo nkambi zikeye cyane ugereranije n'impunzi zituyemwo. Yavuze ko bamaze gutwara incanco zirenga gato ijana za Sinopharm mu ntumbero yo gucandaga abakozi b'amashyirahamwe n'abarongozi b'amazone nyuma yaho uwo mugambi uzoherukira ku bandi bose bazoba babyishakiye. Gusa hazobanza gutanga ngwa inyigisho ku bijyanye n'incanco z'uwo mugera ku mpunzi zose kubera benshi mu mpunzi basa nk'abatizera izo ncanco.
Nduta tulipeleka dozi kama 100 na uchanjaji kule unaendelea.
Mu nkambi ya Nduta tumaze gutwara incanco zirenga gato ijana, urucanco rurimo kubandanya ducandaga abantu bose babikeneye. Ku bw'ibyo inyigisho zirakenewe cyane, umuntu bisaba yuko abanza kumenya hama akabona kwemera kibure kwa ubwa mbere nta nyigisho twatanze ku mpunzi. Niyo mpamvu benshi bagize amakenga
ya mafunzo hapa wilayani Kibondo.
Dr. Kinyuka yavuze ko mu gihugu cya Tanzania ta Uganda rukora incanco ruratanguzwa gushika n'ubu. Gusa Leta yifashisha incanco zitangwa n'ibindi bihugu naho incanco za COVID-19 zigira mu gihugu ari zikeye cyane ugereranije n'abantu barenga gato miliyoni 50 babarizwa mu gihugu cya Tanzania.
Tanzania hatuna kiwanda cha kutengeneza chanjo mpaka sasa.
Tanzania nta ruganda dufise rwo gukora urucanco gushika n'ubu. Kubw'ivyo incanco nyinshi tuzironka nk'imfashanyo ziva mu bindi bihugu bifasha ayandi makungu adafise ubushobozi bwo kwikorera izo ncanco. Ndazi ko igihugu kirimo gutunganya ibikenewe kugira izo ncanco zikoregwe ahanyene mu gihugu, ariko bwa mbere twaronkejwe incanco za Johnson & Johnson zikoregwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwa kabiri twaronse izitwa Sinopharm zikorerwa mu Bushinwa, kandi warabonye mu ndwi zibiri ziheze umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu yarakiriye urundi rucanco rwitwa Pfizer. Ubwo rero bivana n'abadufasha, icyo baduha nicyo twakira.
Wale ambao wanatusaidia wana dozi kiasi gani?
Kuva uwo mugambi utanguye abarenga gato 3,000 baramaze gucandagwa mu nkambi ya Nyarugusu ituyemwo impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo ariyo ijejwe amagara y'abantu. Gusa biraboneka neza yuko abamaze gucandagwa ari bakeye cyane ugereranije n'abantu barenga gato 120,000 batuye muri iyo nkambi. Abarundi n'Abanyekongo bose hamwe zimwe mu mpunzi zahungiyeyo zakiriye neza uwo mugambi.
Icyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi. Ukuri turashima
kuko twasaba amashirahamwe asanzwe afasha impunzi ko yohagararira ikibazo kijyanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya corona, bakaduha ibikoresho byodufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro.
Ibitigiri byo bamaze gucandagwa mu nkambi ya Nduta byo ntibiraboneka, ni mu gihe benshi basa nk'abataviyumvamo kuronswa izo ncanco. Biraboneka neza yuko atanyigisho zihagije ku bijyanye n'izo ncanco baronkejwe, bigatuma benshi bagira amakenga. Ni mu gihe n'ibitigiri by'abandura uwo mugera kibure abapfa birashyirwa habona.
Jewe nanje cyane iki kibazo none corona kuva yakaze muri uyu mwanya ntibashikiye kuza kuyidukinga ibyo bishinge nabyo uba badutera byo babikingiki nibyo bivura corona. Icyo kibazo jenda cibaza
icyo kibazo cyo kuvuga ngo gutera byo singe za corona tugombye icyo kibazo twebwe byo shinge ntazo dukeneye turaziyamirize ntazo dukeneye.
Leta ya Tanzania yatanguye gutanga urucanco rwa COVID-19 abanyagihugu bayo mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo, aho Perezida Samia Suluhu Hassan yabaye uwa mbere. Nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanga incanco za Johnson & Johnson zirenga gato imiliyoni kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Chovini, ku bw'Ijwi ry'Amerika.